kumushiti wagata mgeni kezo ya minongi na gata anda kurusama umwaka uumbi na minongi na gata tu na zumbise na makuru nani gumenyesha makuru gigenga alijo imonesha kure honesans na maradio inzamba agateka kawe hamuna efe ya ishwida wanya yungu umusi tulabira hame amateke po agenga mashirame adakira mila yungu change wibanda za politike chane chane mungi ingo zayo mateke ko mungi ingo zivonu wako zivanga mi agateka kazina munu uhira hii ingo alayane ndeko akibo nilako change alimateke ko akawa inyenda mubano yokunumya uhira hii ingo alayogo ye mwana makuru nani tulaza kurabira hamwe ichoko kwa kugira mateke kumhayo akugweho aya makuru yuru nani kuimenyesha makuru tuateguye dufatikani jenuru nani kwa mbashira hamwe yigenga ahiru utse gutunganya ichigwa chokuraba ibijanye n'amategeko mateke kumhayo alimo yingo zihonyanga agateka kazina munu Burundi amakuru yuru nani ugwa maradiyo mwashikirizo anajewe Eddie Claude nina hazwe fatikani jena Onesime Dushima gize kese hamwe tuwahaye ikaze murunani kwa maradi
igihugu cy'u Burundi kimaze igihe gisa nibohero kubera amategeko atandukanye abuze umwidegembyo wo gukora ku migwi itandukanye harimo n'amashyirahamwe adaniriza bya politiki ayo mategeko rero bikaba biboneka ko ashingwa nk'aho n'ubutegetsi kugira ngo buzimagizaho bose bagishe bashikiriza kitagira neza mu gihugu uwo munsi ni bw'amaradiyo tukaba twashimye kugaruka ku kuntu leta yagiye ishinga ayo mategeko hamwe n'ukuntu ibintu byifashe uyu munsi tubibaze Emmanuel Niyugeko
inyuma yo kwiyamiriza ugushaka kwa Petero Nkurunziza ko kwitoreza ikiringo cya gatatu cyari giteye kubiri n'amategeko hamwe n'amasezerano ya Arusha yo kunywanisha no gusubiza hamwe Abarundi mu mwaka wa 2015 haciye hatangura umugambi wo gushyiraho amategeko akumira ubwigenge iruhande y'inyuruzwa ry'abantu bakabugwa irengero ubwicanyi ndengerabutungane abapfungwa abasinzikarizwa ubuzima ihunga ry'ibihumbi amajana by'Abarundi hamwe n'igandagurwa bunyamaswa ryakorewe abiyamirije ikiringo cya gatatu ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaciye burondera kugara urubuga rubuza ubwigenge ubwo ari bwo bwose ubujyanye no gutunganya amanama cyangwa gukoranira hamwe ubujyanye no gushyikiriza ibyiyumviro ububuza kugira imyiyerekano tubaye turagezaho kuva icyo gihe haciye hatangura isubirwamo ry'amategeko atari make yari ahasanzwe mu ntumbero yo guhwamika imigambi ya politiki amashyirahamwe hamwe n'ibimenyeshamakuru byigenga mu ntumbero yo gushyira mu ngiro uwo mugambi hamwe no kugenda zura neza inkuru zire kuri we kuvuzwa ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwarahinyanyuye itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru hanyuma biciye ku kigo CNC kigenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi haca hashigwaho amasezerano ibimenyesha makuru byose bikorera mu Burundi hamwe n'abamenyesha makuru bategerezwa kubahiriza hafatiwe ku iryo tegeko rishasha ribuza ubwigenge hamwe n'amasezerano yashinzwe n'ikigo CNC ibimenyesha makuru bikorera mu Burundi hamwe n'abamenyesha makuru babonye ko kundi bari bugire baca babyemera uko hamwe no kuza barasuzuma inkuru zikwiye kuvugwa muri make gukora ibishimisha ubutegetsi buhari bumaze gufata ingingo yo kuvavanura n'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi hamwe n'amashyirahamwe yigenga ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarahinyanyuye itegeko rijyanye n'itunganywa ry'amashyirahamwe yigenga adaharanira inyungu z'amafaranga gutyo iryo tegeko rishasha rikagabanya canke rigakuraho ubwigenge bwose muri kino gihe imigambwe ya politiki cyangwa amashyirahamwe yigenga birekuriwe gukorera ku butaka bw'u Burundi n'ibikorera mu kwaha k'ubutegetsi nk'akarorero abanywanyi b'umugambwe uri ku ntwaro bonyine nibo bafise uburenganzira bwo gutunganya amanama ibitemerewe abanywanyi b'iyindi migambwe naho biri uko ibwirizwa rikuru ry'igihugu riha uburenganzira bumwe imigambwe amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki hamwe n'ibimenyeshamakuru byigenga hisunzwe amasezerano mpuzamakungu ajyanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu hamwe n'ayandi mategeko cyangwa amabwirizwa u Burundi bwateye ku mukono ishyirwaho ry'ayo mategeko avangura akumira ubwigenge kandi aciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi na gatukisha ku Burundi bikerekana intwaro y'igikenye kandi bihushanye n'intwaro rusange hafatiwe kuri ibyo byose bitameze neza ni ngombwa kandi byihutirwa ko hasubirwamo ayo mategeko abuza ubwigenge kugira amahoro agaruke gusubiza hamwe hadasigaye inyuma gutsimbataza intwaro rusange
arakenuye Emmanuel Niyunge ko ibyizwa rero ryo mu mwaka w'ibihumbi 2012 rigenga amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ririmo utunenge twinshi mu bijanye n'ukwaka uburenganzira Abarundi ibinyuranye n'amategeko y'u Burundi na mpuzamakungu niko bibonwa n'umushingo w'amanza Jean Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Fokode aha akisunga ingingo zijanye nko gushinga amashyirahamwe n'uburenganzira ubutegetsi bwihaye bwo gucungira ibikorwa byayo mashyirahamwe hamwe no kuyahana. Kurikira umushingwamanza Janvier Bigirimana.
Tuvuga nk'akarorero kuri uno munsi abantu kugira ngo bashinge amashyirahamwe bategerezwa kubisabira uruhusha, ibyo bigatuma uburenganzira bwo kuja hamwe, uburenganzira bwo gushinga amashyirahamwe buheza bukagorana. Narya tuzi yuko ubutegetsi uno munsi hari abarundi bufata nk'abansi b'igihugu, hakaba n'abandi barundi kumuri bafatwa nk'abanyagihugu bakurije ibyangombwa. Icya kabiri mu binenge biri muri iryo bwirizwa nuko tubona amashyirahamwe umwanya wose ashobora kuwakwa uburenganzira bwo gukora kandi ubwo burenganzira bukakwa n'abategetsi na cyane cyane mu kubaha uruhusha rwo gufata ibihano bihambaye mu bindi bihugu. Ibihano bihambaye bifatirwa amashyirahamwe byatezwa gufatwa n'inzego z'ubutungane kuko kenshi tubazi yuko abajejwe intwaro iyo ari amashyirahamwe akora ku byo badakunda ayo mashyirahamwe araheza akagira ibibazo. Ni nabyo byabaye muri 2015 ubu rero twibaza yuko babishize muri iryo bwizwa kugira ngo ntihagire umuntu ashobora gusubira kuvuga ibyo badakunda. Tukibutsa yuko mu gihugu bidashoboka yuko abantu biyumvira kumwe, abantu bavuga bimwe. Ni byiza yuko mu nzira ya demokarasi abantu bashobora kuvuga ibyiyumviro bitandukanye kandi amashyirahamwe agashobora gukora yigenga. Ikindi nacyo giteye impungenge ni ingene ubutunzi bw'amashyirahamwe uno munsi ubutegetsi bwihaye intumbero yuko baza barabucunga. Kenshi tukawumva yuko basigaye banategeka amashyirahamwe yuko ategerezwa gutanga uburyo ku buryo aba yaronse bwo gukora ngo buheza bugakoreshwa n'abo mu nzego za leta kugira ngo bashobore kugenzura ibikorwa by'amashyirahamwe. Nta muntu yanka yuko abo muri leta bashobora kugenzura amashyirahamwe nakora mwaho ko kugenzura profesa kugarukira ubundi ho uburenganzira bwo kuja hamwe bwo gushinga amashyirahamwe buba buhunyanzwe mu gihe bihaye ububasha budasanzwe na cyane cyane muri ibyo byo gucunga no gucungera uburyo amashyirahamwe aba ari karakoresha. Aya mategeko n'aya mabwirizwa ashyirwaho kugira ngo babuze amashyirahamwe gukora uko bibereye tegeko nubwo boyahindura ntacu byoba bimaze mu gihe uburenganzira bundi bw'abarundi butari ko burubahirizwa. Mu gihe uno munsi abarundi bashobora kwishwa bakarenganywa ntibagire gitabara, mu gihe uno munsi mbonerakure abajejwe iperereza n'abandi mu nzego z'umutekano bashobora gufata ingingo zikandamiza amashyirahamwe cyangwa zikandamiza abarundi atacamira.
Yari umushingwamanza Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Fokode. Nta munsi rero wijana atamagogo ashikiye abitirirwa ko batari kumwe n'ubutegetsi. Tutiriwe turavuga ibihumbi by'abishwe amabi ubutegetsi bukorera abo barundi batifuza kubona ntaharugwa. Aho umuntu yovuga cyane cyane ugufatwa no gufungwa ko bamye agafiya ka zina muntu abamenyesha makuru n'abari mu migambwe itavuga rumwe na leta. Tegahungu atwibutse bamwe mu bavuze cyane.
Uno munsi biragoye kwiyobagiza ibiriko bishikira umumenyesha makuru Florian Irangabiye inyuma yo kumufungira ubusa bakamucira imyaka 10 y'umunyororo ntahengeshenya gukubagurwa no gutukwa ubutegetsi bubicishije ku butwari bwo herujya muyinga n'uburongoye iperereza muri iyo ntara nyine. Akaba afunzwe arigwa icaha cyo guhungabanya imbibi z'igihugu. Haraciye ukwezi harekuwe abaharanira agateka akazina muntu batanu bari bamaze ukwezi kurenga bafunzwe, bakaba bari bafashwe baregwa icaha cyo gukorana n'imigwi y'iterabwoba. Ivyo bikaba byashitse hari haheze igihe gito umushingwamanza Tony Germain Nkina arekuwe yari yafashwe mu 2020 aregwa icaha cyo gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho bamucira igihano cyo gufungwa imyaka 5 ariko nta kindi yahogwa atari kuba yarakoranye n'ishirahamwe APRODEAGE riharanira agateka akazina muntu n'akabanyururu. Uwundi yahowe kuba haranira agateka akazina muntu ni Germain Rukuki yafashwe mu 2018 mu vyaha yaregwa harimo guhungabanya umutekano w'igihugu acirwa igihano c'imyaka 32 y'umunyororo mu nyuma ico gihano kija ku mwaka umwe arekugwa mu 2021 muri Ruheshi. Muri cyo gihe nyene mushinga mateka Fabien Bacinya nino yarafunzwe agira kuvuga ukuri no kudahengeshanya kudoma urutoke amabi y'agahomera bunwa yakorerwa abanyagihugu bikozwe n'ubutegetsi mu gihe inama nshinga mateka yashaka gupfukira ayo mabi akaba mu byaha yarezwe harimo kubeshera abantu no kugeramira umutekano w'igihugu akaba yarekuwe mu 2021 muri gitukutu amaze umwaka afunzwe abandi umuntu atoreka kuvuga n'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barekuwe mu 2020 muri Kigarama bamaze iminsi 430 bafunzwe bari bafatiwe ibubanza bari mu kazi kabo ko kurondera makuru bacirwa igihano cyo gufungwa imyaka 2 n'igice baregwa icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu utwo n'uturorero tumwe mu twavuzwe cyane ariko kugeza no munsi hari abantu ibihumbi bavundiye mu munyororo bahogwa ubusa na cyane cyane gushikiriza ibyiyumviro byabo utanguriye kubakoze imyiyerekano mu 2015 biyamiriza ikiringo cya gatatu ari nayo ntandaro nyamukuru y'ibihe bibi igihugu kirimo
arakoze cyangahurungu inyuma y'akaruhuko gato turabandanya n'amakuru na nibo maradi Inyungu rero ubutegetsi bufise mu gushinga amategeko atorohereza amashyirahamwe yadamiye ibica bya politike no kurondera kunyegeza amabi bukore abanyagihugu uko bukeye ko bwije bishikirizwa na Leon Sengendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu kubwiwe ariko leta ntiyari ikwiye gukorera ku nyungu z'akagwi kamwe yari ikwiye ahubwo kuraba inyungu z'abanyagihugu n'igihugu cyose izo nazo Leon Sengendakumana akaba yemeza neza ko ari zo amashyirahamwe adahanije ibica bya politike asanzwe aharanira Leon Sengendakumana n'icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu
inyungu zifiswe n'abatoza ayo mategeko n'ayo mabwirizwa abo nabo bakaba ari abategetsi abari ku butegetsi bategeka igisirikare n'igipolisi bategeka ubucamanza bategeka inzego nshingwantwaro rero babifisemo inyungu izo nyungu nazo si zindi nuko hagize umunyagihugu akagira ishyirahamwe ryigenga ridaharanira ibyiciro bya politiki hakaba umugambwe hakaba abamenyesha makuru bashira habona uko gutotezwa kw'abanyagihugu canke yandi bari ashobora gukwa mu gihugu inyungu nuko bafise bavuga ngo basomye amategeko bagacasoma muri amategeko tubwe nk'itegeko rigenga abamenyesha makuru nk'itegeko rigenga imigambwe nk'ibwirizwa rigenga ayo mashyirahamwe yigenga baca baronka uburyo bwo kugufata bakagutoteza ugapfungwa ukangara umva inyungu nuko bo bidegenja mwe na amategeko n'amabwirizwa bakindira kandi bariko barahohotera umunyagihugu ariko baratoteza umunyagihugu niyo nyungu yonyo n'umuntu uvuga ko afise ariko muri rusangi ntabwo kwa inyungu kuko ni inyungu atakimaze ikintu cyose gitoteza umunyagihugu kibuze umunyagihugu kwishyira kizana gisinzikaza ubuzima bw'umunyagihugu ngo nuko atisise umuntu akazira ibyiyumviro byiwe akazira uko abayeho akazira igitsina cyiwe akazira idina rimwe kino byita inyungu mugabo kubivuga kuko abo batoza mwe nayo mabwirizwa n'amategeko babibonamwo inyungu inyungu rero bafise ni izo kuba bakenyewe n'ayo mategeko mu mabi bakora mu gutoteza abanyagihugu mu gutoteza abashyirahamwe yigenga mu gutoteza abanyamigambwe n'abamenyesha makuru bagafatwa bakabuzwa gukora bagafungwa bakangazwa mbere no kwicwa bakicwa inyungu ariko umuntu yifata nk'inyungu kuri bo
wo akaba yari Leon Sengendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu amakuru y'urunani rw'amaradiyo arabandanya imbere y'umwaka w'2015 amashyirahamwe adaharanira n'inyungu za politike yakora neza yisanzuye ari nacyo gituma yakora bigashimwa agafasha mu iterambere ry'ubuzima bw'abanyagihugu ivyo vyabonekera cyane cyane mu bikorwa by'amashyirahamwe yigenga n'ayimenyeshamakuru n'inkuru tubaza Bonfils Niyongere
imbere y'umwaka w'2015 amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politike yakora mu bwigenge yisunze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi aho akaba hisungwa ingingo ya 32 y'ibwirizwa shingiro igira iti ubwigenge bwo gutunganya inama no kuja hamwe n'abandi cyo kimwe no gushinga amashyirahamwe birubahirizwa hisunzwe amabwirizwa ibikorwa by'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki imbere y'umwaka w'2015 byaragaragara. Aha twotanga bumwe mu burorero mu bikorwa by'amaradiyo amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki n'amashengero. Ayo mashyirahamwe yose yakora mu bwigenge adahungabanywa n'inzego za leta kandi agakora ibyo ajejwe mu gukurikirana hafi ibikorwa bya leta mu iterambere ry'igihugu kandi mu bisata byose. Aha tokwibutsa urunani rw'amaradiyo rwatunganijwe mu matora y'umwaka w'2015 n'umwaka w'2010. Ayo maradiyo akaba yarabandanije akora afatanye mu mugongo igihe cyose byaba ari nkenegwa kugira haboneke umuti ku bibazo bijanye n'ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Ico gihe igihugu carangwamwo ubwigenge bwo kumenyesha makuru ibyashimwa n'abariya. Muri ico gihe amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki yakora adakomwa komwa n'ubutegetsi kandi yarafashije mu iyubahirizwa by'agateka kazi na muntu intwari ibereye n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Biciye mu myiyerekano yatunganywa mu mutekano byaratumye abanyagihugu benshi bapfungirwa ubusa barekugwa ibibazo by'intwari ibereye n'ibiturire biraronka inyishu. Ayo mashyirahamwe akaba yatunganya ibikorwa bitari bike bija mu nzira yo kurondera ineza y'umunyagihugu. Mu bikorwa byayo amashengero ntiyidoga na gato kandi akaronswa uburenganzira bwo kugira inama n'amakoraniro mu bikorwa byayo. Tukwibutsa kandi ko imbere y'umwaka w'2015 urubuga rwa politiki rutari rubangamiwe cyane nk'uko muri uno munsi imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD na cyane cyane umugambwe SNL udasiba kuburabuzwa mu bikorwa byawo byaba bikozwe n'abajeje intwaro abarongoye umugambwe uri ku butegetsi n'imbonerakure.
Arakoze Bonfise Niyongere kudashaka yuko aho batabona kumwe da politiki babaho ugutinya guhangana mu byumviro ku bibazo nyamukuru biraba igihugu nibwo mu by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD utumushyiraho amategeko abanyanga uburenganzira bw'umurundi bishyikiye ibintu bimwe nkuru nziza yahoze ari umushinga amateka yatowe mu mugambwe CNDD-FDD ebe nkuru nziza aributsa ko ibyo byose ubutegetsi bwabitanguye kuva mu mwaka w'2010 mu mukurikire
niko byagenze nyuma y'amatora y'2010 igihe hasubiyemo integuro z'amategeko agenga abanyamakuru integuro y'iteko yagenga imyiyerekano ndakeka n'amanama mu nyuma hakavuga haza ibwirizwa shingiro rimwe ryarondera guha ikiringo cya gatatu umuhisi Petero Nkurunziza. Kandi ntibinatangaje ku bwanje kubona inyuma y'amakuba yahavuye akurikira haciye hasubirwamo ayo mategeko nka yose. Ni yose ko ayo mategeko ni by'ukuri yateza guhindurwa kuko mu byo intagondwa z'umugambwe zari zashatse gushyiramo ntibyari byakunze ko byose birengana mu nama nshinga amateka y'igihe cy'imbere y'2015. Hariho kamwe bimwe bimwe bitari bike twagiye turashobora gukura mu mategeko atari make. Reka akaroni nk'itegeko riraba amanama n'imyiyerekano n'itegeko ryari ryavuye muri Ministeri ya Interior ririmo ibintu biteye ubwoba ibintu bikanda guhakarura gatoyi. Hari ahantu bavuga ko kugira abantu batanu bashika batanu bagira inama ngo bategerezwa kurunga ubusha bwa musitanteri. Jewe ndibuka yuko twabariri mushikiranganje ico gihe Edouard Uwimana tuti none n'abategura mariage n'abategura revedo deye kuganduka canke ikibazo harinda gusaba uruhusha musitanteri yarabuze ico yishura kabona ko umuntu amaramaye. Ariko twaragize amanama menshi na site civile baradushikiriza ibyiyumviro byabo ibitari bike byagiye muri iryo tegeko. Twibuke yuko kandi n'itegeko rigenga abamenyesha makuru naryo nyene harabaye induru hari nk'ibintu bitashoboka ibintu ubona yuko bije kugabanya uburenganzira bw'abanyamakuru harimo disposition nimwe mwibuka neza imwe yavuga yuko umunyamakuru ategezwa kuvuga yakuye inkuru. Ariko twanize kurindira yuko haboneka ara ya cour constitutionnelle irafasha turasha turonka kajyo ho kubihindura kugira ngo tubikuremo. Ariko nje ndabwire ko gushika mu 2015 iyo ntego y'itegeko kubera ko hari byinshi byari byahinduwemo bitari bijanye n'ibyo bifuza muri leta byari byaranze mu namashinga amateka ntiyigire cyaho kikomu na president. Nibutse rero kandi bwa nyuma iyi constitution ibwiriza shingiro ryakiringo cya gatatu Petero Nkurunziza murazi ko benshi batangaye murazi ko ritatowe hamwe byakurikiye murabibona induru amagume nuko nizo bizobandanya kumbure sinzi gushika ryari gushika ubutegetsi kumbure bushoboye gutahura yuko abatavuga rimwe n'ubutegetsi amashyira hamwe adahandi byicaro bya politike atarabansi ahubwo nabantu bafasha ni nk'abanyezamu nabantu bafasha ubutegetsi kugira ngo bubone ko aha bitameze neza aha bitagenda neza ndanga ibyo nibutsa yuko aya mashyira hamwe afise uruhare ruhambaye twibuse n'igiteka uruhare yagize umuzo wa demokarasi mu myaka 90 twibuke uruhare rw'amenyesha makuru amaradiyo mu gihe cya negotiation mu gihe cy'amatora ya 2005 yatumye mbere CNDD ijya ku butegetsi ibyo nta muntu yobihakana nta muntu yobyibagira n'ibintu bizwi kiretse utagomba kumenya ukuri kuvuga ukuri uyu munsi naye mashyirahamwe aguma avugira abantu bafunzwe mu minyororo basaba yuko agateka kabo kubahirizwa harimo mbere n'undi ari yu adasanzwe ubitware ngiye mu bunyoni ntawo kibaje ko mashyirahamwe nawe iyo muvugiye mu by'ukuri ariko mu mashyirahamwe yiyubaha ategeza kuvugira bose harimo nabo bamwe bakwita abansi bayo
wakaba yari eme nkuru nziza yahoze ari umushinga mateka wa CNDD-FDD yatowe mu ntara ya Cibitoke amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki arafise intererano idasanzwe yotanga mu bisata byose byerekeye ubuzima bw'igihugu mu kigwa ayo mashyirahamwe aheruka kugira ku bijanye n'amategeko agenga ayo mashyirahamwe baragize ibyo basaba leta kugira nabo nyene bafashe guterera umuganda mu bijanye no kubaka igihugu kimwe mu byayo mashyirahamwe asaba rero harimo ugukura mu nzira inzitizi zijanye no gutanga uburenganzira bwo gukora kuri bene ayo mashyirahamwe twumvirize mushimwa manza Armel Niyongere n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe SOS Torture Burundi
muri icyo kigwa cyakozwe twarabonye yuko amashyirahamwe adakeneye ibyicaro bya politiki afise uruhara rudasanzwe mu buzima bw'igihugu kandi tugasaba yuko leta y'u Burundi yoye ikibanza gikomeye ayo mashyirahamwe kuko avugira bose akaba afise n'intererano yotanga mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ikindi nuko ho ubwigenge bw'amashyirahamwe kugira ashobore gukora neza akadajejwe leta itegerezwa guha ubwigenge amashyirahamwe umuntu ntasubire guhobwa ivyiyumviro vyiwe amanama agatunganywa mu bwigenge ntangere ikindi twabonye nuko leta yokuraho inzitizi zo gusaba kwishyirahamwe ryemererwa gukora hakurikijwe amategeko n'uruhushya rusanzwe rutangwa mu bushyirangange bw'intwaro yo hagati mu gihugu amategeko abigenga akaba akora ku mashyirahamwe yose atavangura ayo mategeko akaba yerekana neza ibisabwa kugira ishyirahamwe ryemererwe gukora hakurikijwe amategeko ikindi ni uko leta itegereza gukingira abana hagati y'akazi na muntu ikababona nk'abantu bayifasha hako ibabona nk'abansi leta igashyira imbere ibiganiro hamwe n'amashyirahamwe kugira baronke ikibanza cyo guterera cyo gutanga intererano zabo ikindi tuzokora ni uko tuzorungikira amakete mu nama nshingamateka hamwe no mu mugore gato y'akazi na muntu CNDH tubasaba ko umwe wese yokora ibishoboka kugira iryo tegeko rihinduke
nyamara iryo jwi ry'umushinga manza Armel Niyongere dushye tusozera ko amakuru ino nirwa amaradiyo tubashimire mwebwe mwese bemwe abateze yombi dushimire kandi bagenzi bacu badufashije katororokanya tubibutse ko aya makuru ari no kubimenyesha amakuru yigenga ari byo radio RTA ijwi abanyagihugu radio inzamba gato yakawe hamwe na televiziyo Renaissance Wale zina dushimagize hamwe na Eddie Croze ni nahazwe mwari kumwe kuri mikro cyo abatezi cyifuriza amahoro y'Imana iwanyu